muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aha mu Rwanda nyine abakize virusi ya corona bafite inama batanga.
Isomo nakuyemo cyane no kwirinda bihagije, kindi kwibona ibimenyetso n'ucika intege ngo nuko wenda nta mwahuye, kindi nuko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso no kwirinda guhura n'abandi.
Uwizeye Vivine numwe mu banduye virusi ya corona bayikize mu Rwanda. Mu Burundi ho amatora nkuko mubizi azaba kuwa gatatu. Muri aya makuru, President Silvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi aratubwira uko ayabona. Ni mukanya gato cyane, mugume ku maradiyo yanyu. N'uyu munsi kandi bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC nanjye twabateguriye aya makuru, kandi turayabagezaho turi iwacu buri wese iwe mu rugo, mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ijwi rya Amerika, amakuru tuyahere muri Zimbabwe. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga rumwe na leta, Movement for Democratic Change MDC, riratangaza ko ryaburiye irengero rya bamwe mu bayoboke baryo. Inkuru irambuye Fidel Niyongabo.
Umugambwe MDC watangaje ku munsi wa kane ko irengero ry'abanywanyi batatu babo ritazwi, umunsi umwe inyuma y'uko bagize uruhara mu myerekano kwibura ry'ibifungurwa. Iri polisi kirahakana ko bari mu minwe yacyo inyuma y'uko kimenyesheje ko bahagaritse. Abatavuga rumwe na leta ya Zimbabwe barakunda kuzimangana mu gihugu. Umugambwe MDC umenyesha ko ufise ubwoba ko abanywanyi babo harimwo umushingamateka banyuruzwe n'abajeje umutekano. Umuvugizi w'igipolisi Paul Nyusi yasubiwemo n'itangazamakuru avuga ko abanywanyi batatu b'umugambwe MDC bahagaritswe kubera bagize uruhara mu myerekano itarekuriwe n'amategeko yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi. Yamara ntawashoboye kumushikira kugira agire icyo abivuze ko ivyo byarabyiye ubwoba kuko abo bantu bashobora kuba bari muri iki gihe hamwe n'umutekano wabo. Mu itangazo umugambwe utavuga rumwe na leta MDC usaba ko barekugwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa.
Noneho tujye muri Somalia ho imyaka myinshi nk'uko mubizi iki gihugu kimaze mu ntambara. Iyi ntambara yatumye kitoroherwa mu kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Nibyo Frederic Nkundikije atubwira.
Umutekano muke hamwe n'ingwano zitafana ko zabaye mu gihugu mu gihe kirekire biri mu bintu bituma Somalia kitoroherwa mu guhangana n'ikiza cya corona. Ibyo byatumye abanyagihugu batekerwa n'ubwoba naho leta igerageza gutanga amakuru y'ukuntu icyo kiza cifashe mu gihugu. Ibiharuro by'abantu bamaze kwandura uyu mugira wizwi byashikirijwe na kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Johns Hopkins University ikurikiranira hafi icyo kiza birarenga 1,200, harimo abantu 53 bamaze kwitaba umuremyi. Nyamara amashyirahamwe atabara imbabare atari make hamwe n'abategetsi bajejwe ivyerekeye amagara y'abantu muri Somalia bavuga ko ibiharuro by'abantu bamaze gufatwa n'uyu mugira nabo umaze guhitana birenga aho. Mu gihugu cya Somalia hari inyubakwa imwe yonyene ikoranyirizwamo abantu biketswe ko uyu mugera ifise ibikoresho vya nkenerwa ku banyagihugu 15,000,000.
Inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'Uburayi bwiyunze iraterana uyu munsi kugira ngo bigire hamwe icyo umuryango wabo uzakora Israel niramuka yigaruriye ibice bimwe na bimwe bya Cisjordania cyangwa se West Bank mu Cyongereza. Guverinoma nshya ya Israel iteganya gutangaza mu kwa karindwi umugambi wayo. Ba minisitiri b'Uburayi bwiyunze barashaka rero kugira umwanzuro umwe bose bahurijeho uko ari 27. Barakora inama yabo ku buhanga bwa video conference. Leta ya Yordania imaze iminsi itakambira amahanga by'umwihariko umuryango w'Uburayi bwiyunze ibasaba gufata ibyemezo bikaze byo kubuza Israel kugera ku mugambi wayo. Nyamara Uburayi kugeza ubu ntibuzi icyo bugomba gukora. Koko rero Josep Borrell ukuriye urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'Uburayi bwiyunze avuga ko ibihugu bigize uyu muryango bitavuga rumwe ku mugambi wa Israel ndetse no kuba bayifatira ibihano. Mu kwezi kwa karindwi gushize ariko Borrell yatangaje ko Uburayi bushyigikiye ko leta za Israel na Palestina zibaho zombi uko ari ebyiri zigenga zituranye mu mahoro na demokarasi. Ubusanzwe umuryango w'Uburayi bwiyunze uhora wamagana koloni z'Abayahudi Isirayeli imaze imyaka yubaka ku butaka bwa Palestina, ariko nta byemezo bujya buyifatira. Hagataho umuhango wo kwimika guverinoma nshya ya Isirayeli wagombaga kuba warabaye ejo kuwa kane warasubitswe kubera ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yananiwe kumvikana imbere mu ishyaka rye ku bagomba kuba ba minisitiri. Biteganyijwe ko guverinoma nshya ya Isirayeli izarahira ku cyumweru. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, nino kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri Afrika CDC mu magambo ahinnye y'Icyongereza cyamaganye kivuye inyuma icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kwirukana uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu Burundi. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umutegetsi mukuru ayoboye urugamba rwo kurwanya ikizatumbwira wa corona muri Afrika Dr. John Nkengasong yiyamirije leta y'u Burundi ku ngingo yayo inyuma y'ishyirahamwe OMS yerekanye impungenge ku bibazo by'abantu baba buzuranye mu makoraniro yerekeye amatora yimirije kuba mu Burundi. Ishyirahamwe OMS ivuga ko ivyo bishobora gutuma ikizatumbwira wa corona gikwiragira. Ibiro by'ishyirahamwe OMS mu karere ka Afrika biherutse kwerekana amakenga ku bantu bari buzuranye mu ikoraniro yerekeye amatora biherutse kuba cy'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu nyuma yaho umushyikirangaje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yandikiye iketi ishyirahamwe OMS avuga ko uburiserukira mu Burundi Walter Kazadi Molombo aziririjwe mu gihugu kwategerezwa kuva mu gihugu uno munsi kuwa gatanu hamwe n'abandi bahinga batatu ba OMS. Umuyobozi mukuru w'ikigo CDC Dr. John Nkengasong amenyesha ko iyo ngingo ya leta y'u Burundi babaje kubera ije mu gihe gukorera hamwe mu rugamba rwo kurwanya ikizatumbwira wa corona bikenewe cyane rwose. Yamenyesheje ko hamwe u Burundi bwo babufitaniye ibibazo ibyo ari byo byose n'ishyirahamwe OMS byo babyiza bubitoreye inyishu bikiye mu biganiro.
Tujye no mu Rwanda aho bamaze amezi abiri babonye umurwayi wa mbere na mbere wa virusi ya corona, ariko ku bw'amahirwe y'indwara nta n'umwe irahitana mu Rwanda nyine, ahubwo abayikira bariyongera kuruta abayandura. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi.
Hari ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu bw'umurwayi wa mbere yagaragaraga mu gihugu, uko iminsi yagiye ikurikirana ni nako umubare w'abarwayi wagiye wiyongera. Kugeza ubu inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zibarura ko abanduye iki cyorezo bamaze kugera kuri 287. Imibare yarayitanzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Nubwo abanduye iki cyorezo ari benshi, ni nako imibare y'abagenda bakira igenda irushaho kuzamuka. Imibare yarayitangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abagera ku 168 aribo bamaze gukira iki cyorezo bakaba barasubiye mu miryango yabo, mu gihe abakirwaye bagera ku 119. Nubwo habonetse abarwayi batari bake, ariko inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda zigaragaza ko nta murwayi n'umwe urahitanwa n'iki cyorezo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RDC Dr. Nsanzimana Sade yasobanuye impamvu yabyo.
Wakwibaza rero ngo tubigenza gute kugira ngo abantu bakire? Icya mbere ni ukubabona kare, kuko iyo umuntu umubonye kare umufasha ubudahangarwa bwe kwirwanaho. Urugero, hari abarwayi twagiye tubona bakeneye nk'umwuka, kuko indwara mu bintu bya mbere iteraho ibibazo abahuye nayo ni ukubura umwuka, kuko virusi ikunda gukurira mu bihaha cyangwa hafi yabyo. Umuntu rero yahawe umwuka virusi itaraba nyinshi cyane aho hantu, ubudahangarwa bushobora gutuma hatagira n'izindi ziyongera. Ikindi cya kabiri, uwo muntu yashyizwe ahantu he wenyine agakurikiranwa kuri ibyo bimenyetso ashobora kugira, akaba atakwanduza n'abandi, akavurwa bya bimenyetso, icyo gihe virusi umubiri urayisohora bisanzwe.
Inzego z'ubuzima zikangurira abaturage ko mu gihe bumvise ibimenyetso bidasanzwe nko kugira umuriro ukabije, inkorora idasanzwe, gucika intege no guhumeka nabi, bakwihutira kugana abaganga batarazahazwa n'iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima bakunze kuvuga ko bigorana cyane kuvura umurwayi iyo yaje yazahaye. Madamu Wizeye Vivi uzwi ku izina rya Miss Vivi kubera umubyibuho afite, ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu bitangazamakuru ko yanduye virusi ya corona. ndetse benshi mu bihe bishize batangiye kuvuga ko yamuhitanye. Aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ari mu bantu bakize COVID-19 kandi yaraganye abaganga amaze kuzahara.
Urumva nyine nabanje kwivuza nzi ko ari bambwira ko ari gripe isanzwe. Urumva rero muri icyo gihe cyose ndi ku miti yaranzonze.
Uri umwe mu barwayi bashobora kuba barageze hariya kanyinya barembye cyane. Bakwitayeho gute kugira ngo nyuma y'igihe gitoyo uhitukira?
Banyitayeho cyane, banyitayeho mu buryo bwose bushoboka. Nubonaga bahuje inoza, bashyiraga hamwe nk'itsinda bagatekereza ikigomba gukorwa cyose.
Ubwo wumvise noneho abantu batangiye kukubika, kuko nyuma y'iminsi ibiri ugiye abantu batangiye gucicikana amafoto ngo wapfuye. Sinzi niba warayisubimenye, wabimenye bigenze bite?
Urumva nyine amatelefoni umuntu yaraciye afite narabibonye bitangiye gucicikana, nahise mbibona rero. Ariko ntago narasekaga kubera ko byaje mbona nitaho cyane, kandi mbona hari ikiri guhinduka bitewe n'uko nageze kwa muganga ameze. Kuko urumva niba wenda umwuka bamaga wari uri hejuru, ukabona baragenda bagabanya kantite w'ingano y'uwo bamaga, nabonaga ko hari ikiri guhinduka.
Uyu mubyeyi benshi bamenyereye nka Miss Vivi kubera ko ajya agaragara mu birori byo kwiyereka by'abantu banini, agira inama abanyarwanda yo gukomeza kwirinda iki cyorezo, kuko benshi banduriye indwara batazi aho bayikuye.
Isomo nakuyemo cyane ni ukwirinda bihari. Agize ikindi kwibonaho ibimenyetso ntucika intege, wenda ngo ni uko wenda ntawe mwahuye. Ikindi ni uko wamaze kubona ko ufite ikimenyetso ni ukwirinda guhura n'abandi, kuko wenda nanjye ntibyaramfashije ko nta muntu n'umwe bagize basanga wenda baba baranduye uturutse inyuma yanjye. So nkavuga ni rero abaturage bakwiye kwirinda cyane cyane, kandi ntibumve ko kwandura ari uguhura n'uwanduye, ahubwo naho bagenda naho bakora nabo bumve ko ari ikibazo, bakaraba intoki kenshi, barinde kugenda bakorakora ahantu hakozwe n'abantu cyangwa n'abantu benshi. Niyo bahakoze bibuke gukaraba intoki mbere, birinda kwikora mu maso.
Kugeza uyu mibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko umubare ugaragara muri iki gihe ari uw'abagenda bakira iki cyorezo, ariko inzego z'ubuzima zigasaba n'abakize ko bakomeza kwirinda, kuko bashobora kongera kwandura mu gihe bahura n'ufite iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
Kuyirwara ntabwo byitiranwa no guhabwa urukingo. Kuba yayirwaye ntabwo bivuze ko atakongera kuyirwara.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje kuwa 11 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka kuko COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi bitewe n'ubwiyongere bw'abayandura. Virusi ya corona yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Kuri ubu 4,490,558 nibo bamaze kuyandura ku isi yose, barimo 301,558 yahitanye, naho 1,169,639 bamaze kuyikira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Itariki nk'iyo uyu munsi mu mateka habayeho. Hashize imyaka 72 Israeli irwanye n'ibihugu by'Abarabu. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana.
Igihugu cya Israeli cyari cyaraye gitangaje ku mugaragaro ko kigenga, maze bukeye bwaho ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1948 ingabo z'ibihugu by'Abarabu aribyo Misiri, Transjordani ariyo Yorudani y'ubu, Siriya, Libani na Iraki byinjira muri Palestine. Bibutse ko ingabo z'Ubwongereza zahagenzuraga zari zacyuye igihe, zari zarahawe n'umuryango w'abibumbye. Izo ngabo rero zahise zigarurira uduce twinshi dutuwe n'Abarabu, maze zitangira kugaba ibitero ku ngabo za Israeli. Iyo ntambara yamaze amezi 10 ibera cyane cyane muri Palestine, mu nama yabereye mu mujyi wa Jeriko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 28. Abanyapalestina 2,000 bayitabiriye, basabye ko Palestine yakomekwa kuri Transjordani kugira ngo haboneke ubumwe mu Barabu. Iyo ntambara yahinduye byinshi mu karere, yatumye abanyepalestina bagera ku 70,000 bahunga igice cyahise kigarurirwa na Israeli, bahinduka impunzi. Abanyepalestina bavuga ko ari umunsi baboneyeho ishyano, ibyo bita al-Nakba mu Cyarabu, mu myaka 3 yakurikiye iyo ntambara. Abayahudi bagera ku 70,000 nabo batashye muri Israeli, bakaba bari barirukanywe mu byabo mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati.
Venuste Nshimiyimana, urakoze kudusangiza habayeho. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu nkuko mubizi abarundi bazatora kuwa gatatu mu cyumweru gitaha. Aya matora President Silvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996 arayabona ate yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Je no vuga kuri kuragira neza kuko no kuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turimo agiye buri myaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere no kumenya uko aya matora abantu bari kwahiganwamo abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano y'Arusha akaba kandi hagiye kuri 2015 Uburundi ufise inzego zicije umutekano zihurirwamo abarundi barundikazi baturika ubwoko bwose. Iyi kaba ari ndabikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza. Icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyiyumviro byose bipfuwa mu gihugu cy'Uburundi buriya muri politiki biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga amateka byose cyane amashinga amateka canke mu bantu zo bakomine. Aha mbere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari. Mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa. Muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga nti n'abantu bicunja mu gihugu uravye ngo wahoze arongoye igihugu uravye ngo umuntu yarongoye n'amashini amateka mbere mu myaka myinshi uravye ngo umuntu ari mu kibanza ubu cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'amashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko no kurataza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa. N'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufite muri bo imyaka mike afite imyaka ngira ngo 40 urumva iyo ni intambwe yindi. Iyi ni intambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi bwafise umukuru w'igihugu mushasha kubera kuko uhari kuva muri 2025 atazokwitoza. Ubwa gatanu novuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kuri ine ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusubira uko biri ubu.
Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatun Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza.
Si ibyo gusigura ahubwo ni ibyo kuyamiriza. Ni ibyo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko baritoza urwaruka kuvuga ruva mu migambwe harimo mbere barongoye bamwe bamwe. Icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese atayumva ati uwo ndiko uri karanyiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kwishyira imbere bazobanza kuzakoza inyumuriro. Aho rero je icyo ndabasaba ni uko bavuga batakidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo gwaruka kuvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato gwaruka rukamye yuko rubandanije muri iyo nzira niko ruzoriko ruriyononera. Aha mbere ubu ushakora washaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufise imyaka yegereje 40 irenze ku gatoya niwe akiri muto muri bose abandi bose bafite imyaka irenga 50 ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakuze muri bwa Burundi bwagira sangora turimo turavuga. Aha rero niho ngira nti bokije kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegerezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kure kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe ntaco bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera kwagiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza.
Ego wihweje muri rusange rero ikintu witeze mu matora ni ikihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza, hanyuma tugashyirako n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja bashigana wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza, azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane ababitoza bo kwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyiyumviro umengo barasize byarahetse. Burya iyo ugiye mu matora ntuba uzi icyo azovamo, na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bo nyene ubene igihugu uko tubivuga bagashyize ikiri ku mutima nk'uko babivuga bo nyene. Wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe, utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza, uwatowe nawe akamya abatorewe u Burundi adatorewe wenyene kandi adatorewe umugambi wiwe, abatorewe igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije, kiba kimugize umwungere wacu, kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa, ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'Abarundi.
Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika ubu atabarorerezi b'amahanga n'amashyirahamwe n'amashengero yo mu gihugu washaka nka 40, ivyo birizeza abanyapolitike bose.
Niko byifashe nta kuri twogira kira, noneho urabona mbaye ndareka nuko ashobora kuba hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Ora ni kiciza cha coronavirus iko kimeze nawe muranumva muri mu ijwi rya Amerika bavuga yuko hari akorera muhiri wabo.
Twese n'ubu turiko dukorera muhira, n'ubu turiko turavugana ndi mu biro vyanje mu nzu yanje.
Urumva rero vyogora kugira ngo tugire ngo ntihagire abaza kuyaraba bavuye hirya no hino, vyo kurugame kwashika ngaha bace ngaha naho ugasanga hari za ngingo zafatwa z'uko umuntu kugira ngo amurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaraniwe ahantu kugira ngo arabe kucyo kiza kitwa cyaramufashe. Urumva rero ko n'ibihe bitoroshe mu byerekeye amagara y'abantu, kandi baza yuko abo Barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bayo bazobikurikirane abo rero n'imigambi n'abitoza babigiyemo, hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura, ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cotuma Abarundi bizera. Ivyo ari vyo vyose ko bigenda kose matora azoba, kandi hazogeze tukivuye ngo ico dusabye gusa nuko ikizovamwo abazoba bashizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza Abarundi, kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro tubone yuko koko watowe afashe umugambi ukwegeranya Abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise, na cane cane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi se ni utumaye amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cane rwose n'imigambwe imwe imwe, aho twavuga cane cane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa, umwe muri iyo migambwe wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa vy'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo arashobora kubura ikibi bamvugako, uko wigenza wewe niko kuzoweza kukaguhiteka, kuko ibi bintu biriko birashika vy'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere, hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine. Hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbese ko tutarimo gazi umugambwe sabanya shode buravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD, umugambwe CNL, umugambwe ITRONA, ubwo twebwe muri FODEMO tugira ikibazo. Nico gituma rero burya iyo muriko murahananira ibintu iyo wongeye tukusegera neza nturaba inyungu zawe gusa, uraba inyungu z'igihugu cyose. Ariko saho noza kubandanya mpagarara gihambaye no gutera kamo, kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza cemerwa n'Abarundi kikanakiza u Burundi kije koko cerekana koko uko Abarundi bashikiriza uko yumvira, hanyuma usa na wahiganwa ndabisubiremwo ategura imitima ugiye guhiganwa n'ubuzi kuzotsinda ko abarundi bashobora guca kubiri nuko bibira cyaragiye birashika maturagira mu kintu gihugu kuba twikukira mu 63 ugace mu 93 aragiye hashika aho ubona bikuzanye wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igiriti mpanganye n'ubutegetsi biteye ku binini zo biyumvira no kutegura umutima rero akaba bakari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene buru.
None mwebwe mwibweje abanyapolitike bariko barahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambwe yabo canke mu gihe batotsinda ayo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazoba bashize?
Nakubwiye ngo ndikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ku amabwiriza tugendera ku muri aya matora benshi muri bo bari muri aya tongo bayatoye bashize ngaho none harimo icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ikaba ari nayo yagitora amabwiriza yose tugenderako n'ayagenga amatora harimo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshingamateka benshi mbere no muri leta harimo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu abantu barakunda kutibagira mu kugenera gitunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashingamateka n'inama nshingamateka icako kuko niwe abafite ibibazo bya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inamashingamateka nakubwiye imyaka myinshi hageze ingorane ziba abo bantu ndondaguye abo batudondaguye nibo ubwa mbere bizogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushemeye bwabo bugera cyo gituma navuze nti bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwifuza ko urundi buba iyo matora icyo kizoba je nari gushima mbere iyo aya matora abarundi buhamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubone bari hamwe ariko navuga ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atangiye kuja mu bintu byo kwigira hagati Uganda turiyemeje yuko ikizwa muri aya matora tuzocuba tugacubahiriza ayo majambo yavuze usanga imbere mbere ibintu byoroha neza atakagurane vyozana ndizeye umwanya uracariho uyu munsi n'itariki 15 bazotora ku itariki 20 bafise uburenganzira bw'ico bavuze tubabone basohoke bavuge ntibafate gusa ibyo byo kwama ariko ari rukinyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusurubya ubugabo bukomeye ubushingantahe muri kino gihugu.
Kama mubateye turizeye ko bazogatega amatwi mu gusozera ariko nashaka mu gihe cy'umutanze kimeze nk'impanuro muha umunyapolitiki wese azotsinda ayo matora.
Umunyapolitiki azotsinda icya mbere azobandanya mu makanda y'injungu za demokarasi n'injungu yo kwikukira mu 61 wa gasore umugambwe wiwe utsinze yavuze ati ntatsinze umugambwe ikona hakiza Burundi mu 93 ndadaye mirikyo yayivuze wari wone turi kumwe atsinze yavuze ati ntihatsinze mirikyo ndadaye ntihatsinze umugambwe sa banyafrodebu hatsinze demokarasi hatsinze Burundi uzotogwa rero yogenga avuga ayo majambo nyine aremeshe abarundi bose ica kabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu cy'abarundi bose atari igihugu cy'umugambi uyu cyangwa ivyumviro buriya iyo ugiye kwitoza uba uri nk'umwigeme yiteguriye kuza gusabwa ubu ugiye kugira abarundi nsabe ugiye kuba bagusabye rero ubaye umugeni wabo hanyuma tuba kivuga bya vyumviro byayituruka uvuga bya vyumviro byahugiye nicyo gituma buriya iyo umukobwa mu Burundi agiye kwabikwa bavuga bati agiye Burundi agiye mu Burundi ubonore tuko turatora Burundi tuzaba tumushize hejuru kugira ngo atubire twese umwungere atubire twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose n'iri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere n'iri mu mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'abarundi bose
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze muri ngo y'Burundi murakoze cyane gose cyane cyane ku mpanuro n'ivyumviro byiza muhaye abarundi muri rusangi mwakoze
nawe murakoze cyane ko mpamaye akanya kukubwira na bene wacu barundi.
Perezida Silvestre Ntibantunganya rero yaganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Inshuti zacu naha aya makuru ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika kandi mwirinda mwokagira imana mwe virusi ya corona murakarama.